Kufika nikirizo jakane ukwezi kwa kabiri unomwaka gushiki jachumi za kuno kwezi njene. Ubushikila nganjibini huwara wakati mugihugu umuteka anu ni huwari bereye. Mufatika nijeni kisagara cha Bujumbura. Bara tangu je isekeza jokura mingena matagi za tozwa. Muri cho gikogwa hakoreshejwa bakozi bashash. Inyuma y'indwi imwe hatojwe amafaranga imiliyoni 121 arenga ko yatojwe n'abari basanzwe muri ako kazi mu kiringo cyo kuvigenekezo rya 18 gushyigira 24 ukwezi kwa mbere uno mwaka mu nama n'abajejwe intwaro be n'abajejwe gutoza ayo matagisi umushikiranganje ndira ko buca yabakariye cyane ababaza nimba hari ubutahura ubwo budasa kugira muho umuco
munsigurira gute kwa amafaranga tozwa muri meri mu ndwi imwe turavye n'inzi kizitwahuye nazo ubushikiranganje uriko buratoza burenza ku miliyoni 121 nyumva ko cyo cyapfuye imiliyoni 121 mu ndwi imwe twarengeje kwemwa ahora mutoza mu gisagara cya Bujumbura banya kubaha abakomiseri bose ko nibyo batworoheretse ari masaha tutahonyoye nagira ndababwire mpereye ku mukuru gisagara cya Bujumbura namwebwe mwese mu mufasha iki gisagara narabivuze umunsi twagira urugendo turabukora iko baratoza hari ha masoka tozwa amafaranga ntashike mu bigega bya meri utuntu abantu birikiye ku ruhande zamubone ngo nibabone igisagara neza bacho babwira abo twatumye ngo bamene imitwe
umushikiranganje ndira ko buca yagabishije abibaza ko bazohava bacika inkokora yamenyesheje ko atafaranga na rimwe rigenewe ikigega cya leta rikwiye guca impande
nkuko twabitumwe na leta twifuza yuko makoli na mataxi yose atozwa yose aja mu bigega by'amakomine ibigega bya meri ya Bujumbura ibigega bya leta nico twifuza hari ibyahitiye ejo bundi ni twifuza ko bisubira kugaruka uwo bagikekeranya ngo numuvuduko niko bamwe bavuga na nkoko nimwiringa banyagisaga na nkoko iringa aha kandi mana dadahuganye kutubukoresha bavuga nkoko ni ivuduka ivuye mu idunda ikavuduka ikiruka mugabo nyagatika kwa handi mbere mwangu y'umujyango na nkoko iri ngaha iri kiravuduka twaraje kandi tuza kubishitsa ku ingufu zose turazifise dufise ingufu zabe ne gihugu ufise ingufu zabe ne gihugu kibuze ne gihugu
mwishira hamwe rigwanya ibiturire n'isesa kugwa ry'amatungo ya leta Oricom barashima igikogwa cy'ubwo bushikiranganje ariko Gabriel Fira rirongoye asaba ko abo bakoze ubwo busuma buhanwa bikabera karorero abandi bafisa ko kagesu
kanje w'intore hagati mu gihugu ahejeje kwemeza no gushimangira ivyo ishiramwe rikome rimaze imyaka irenga 18 rishikiriza yuko ababandi mwakino gihugu cacu basumvye inguvu leta yavuze ko igihugu capfuye cishwe n'abanyoni murumva ko ama miliyoni arenga 120 mundwi yagenda amafaranga menshi cyane tukabona rero yuko kugirwa amatohoza kwiye kugira ngo haboneke umwe wese amakosa yakoze hanyuma babibazwe kandi twababwira yuko bitariko biba gusa mu buzi bwo mu gisagara cha Bujumbura ahubwo biba mu buzi bwinshi guhera mu biro by'umukuru w'igihugu ko murazi ko naho bajira amafaranga menshi
icyo gikogwa kimaze iminsi gikogwa mu gisagara cha Bujumbura umushikiranganje ndira ko bucamenyesha ko bagiye kukibandaniriza mu gihugu cyose kugira amafaranga ya leta ashike mu kigega cya leta atana rimwe rivuyemo abazoba intambamye nabo kubaza babajeje icyo gikogwa abamenyesha ko amategeko ya leta n'ibihano bijana bitomoye Desire Atungimana Kigali Ijwi rya Amerika.